Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ni wa mwanya w'ijwi rya Amerika ari bashikiriza ikiganiro muri sanga. Mwumviriza iminsi yose isaha 10 zo kumuhingama mu masaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Fidel Niyongabo. Burundi buri mu bihe bitoroshe mu by'ubutunzi imibano na politike bivuye ku gushamirana kw'abaharanira gutwara igihugu kuva mu mwaka wa 2015 kunyurwa nuko abafasha Burundi batabandanije uko byari bimeze. Abarundi batari bake babandanya kwigwana ko ngo batunge imiryango yabo uko babishoboye, ibiciro biraduga uhereye ku by'ibifungurwa n'ibindi byinshi abantu bakenera byinjiza uburyo bwa leta. Ivyo vyabandanije vyunyura ubuzima bw'abanyagihugu mu gihe ayandi matora yimirije mbere imigambwe itanguye kuyategura ku Burundi abazoja mu matora abarenga ibice 65% bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 32. Abakiri bato bafise umutima ku byo bavyiza bakora iki ngo baduze ibyago vyiteka bituma abanyepolitike bahagarika kuvuga ibinyoma. Amatora azokwama fatira kuvyo abantu baciyemwo ivyo bari canke yofatira kubushoshobozi bwo gutunganya ivy'igihugu ibyago vy'ubutunzi n'ivy'imibano vyo tegerezwa gufata ikihe kibanza kuri ivyo bibazo. Muvuma Orange ihuriro ry'ivyimviro vyifuza ko politike yofatira ku butunzi bw'igihugu no kumahirwe y'abantu mu byo bakoregwa yibasa ko gushira imbere uburongozi bwiza kugenza buhoro no gufata imigambi irashe ari byo byo binyishu nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Twatumiye Francis Rohero ayoboye Muvuma Orange ihuriro ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora aravye ivyo akeneye mu butunzi n'imibereho. Tutarandiranye rero reka twakire hano muri studio ku telefone Francis Rohero. Francis wiriwe
neza.
Iryo huriro ryanyu Muvuma Orange rimaze imyaka ishika kuri 11 imaze gusohora igitabo cha program ubu bigeze he?
Ego cyane murakoze. Ico gitabo cyasohotse mu 2015 cyari mu Gifaransa. Igihe twagira ibiganiro bya nyuma twari twaremereye abantu ko tuzobihindura mu Kirundi, ubu byarakozwe, hari igitabo cy'Ikirundi kiriho dushobora gusangira n'abantu kugira ngo babisomere bashobore kubibaza ku bibazo bireke kwama bimeze nk'inyoma iminsi yose ngo umuntu avuga ibiherera ngaho gusa.
Watubwira ivyo mushikira ko imigambi yanyu muri make muri ico gitabo ku bataragisoma.
Ego ku bataragisoma imigambi yacu ishimikira ko ni kwerekana yuko mu bisanzwe ingorane bita za politike twebwe nk'ico ziti za politike. Ivyo benshi bapfa muri politike ni inkurikizi y'ingorane z'ukuri z'ubutunzi abantu badashaka gushira mu ngiro. Ahanini usanga abenshi baja mu byo guhangana ni kubera badashoboye kuronka ibyo bipfuza mu by'ubutunzi, ari nacyo gituma baca baja gukiranira muri politiki. Twibaza rero yuko habonetse ikintu giha abantu ubutunzi bumeze neza, uburyo bw'ibintu bugakoreshwa neza, abantu bagashobora kuronka amikoro atari make yo gukora ibyo bategerezwa biciye mu mategeko, abenshi boreka kuja guharanira kugwanira ibibanza bya politiki. Nuko niko tubyibaza. Ibyo rero ntibishobora gukorwa hatabonetse icyo twita leadership, abantu bafite ubugabo, ubuntu, ubushinga ntayo bashaka kubishikako, kubitegura, kubitegekanya, bakareka kwama bariko baragira ibyo guhangana gusa.
abanyepolitike bamaze imyaka nkuko bimuvuze bahanganye amatora akaba yo mu mwaka wa 2020 yimirije batanguye no kuyavuga n'abanyepolitike bayitegurira naho hagisigaye umwanya utari muto mwibaza ko mu gihe abarundi bugarijwe n'ubukene amatora iyo asigaje imyaka itatu ariyo acyo kintu coshimikirwa ko muri kigi
ahanini twibukanije igihe cyose yegereje amatora haba ivyo bitageba ibiyago abantu bagirana akenshi bifatira ku runtu runtu hagati y'abarongoye imigambwe hagati y'abarongoye inzego zitari zimwe hanyuma ugasanga abantu n'ivyo bitaho bakaja kuyaga ibyo mu gihe kugerageza gutuma abakiri bato bayaga ibintu bibaraba mu buzima bwabo ibiraba akazi kabo ibiraba imitahe yabo kugira ngo badandaze babeho akaba ari ibyo bategeka abanyapolitiki kubivuga ibyo nibyo byotuma igushamirana mu bya politiki kugabanuka n'ubu ubu abantu bazashobora gushamirana mu gihe bureka ariko abanyapolitiki bakaguma babakirindira ko bavuga ibitajyanye n'ubuzima bwabo bamwe bose baca bakurikira ibyo nyine bakagira ati dushyigikiye naka cyangwa ntidushyigikiye naka tugiye kumugwanira ugasanga abo bose ni abakene n'abantu bipfuza akazi n'abantu bipfuza ibyo borangura mugabo ntibariko barabiyaga kuronka rero umwanya wo kubiyaga ibyo bintu nibyo byotuma badakurikira uwo ari we wese ababwiye ibyadutse
muri ubwo bukene cyane cyane buribonekeza no mu gwaruka uri kuri bavuga abo bakiri bato batashobora kuronka akazi nikihe mwibaza ko bashobora kugira ugo ruhara bashobora guhura bakaganira ivyerekeye kazoza k'igihugu mu gihe batafise n'uburyo bwo kwibeshaho badabona niyo bari kubaraje
ego cyane ahanini imbere yuko ubwo buryo buronka haba hari abantu babitegekanije ukuvuga ko abantu no musibaza cyeje two twagwa gute nimbo no musitamerewe neje zo tuzotwagwa gute mu myaka 5 cyangwa 10 bizogenda gute naho abantu bahera iyo rero ubukene bw'uno munsi bashobora kubwitwaza bakiza kugira ati mbega mu mutima dufisiki hari itunga umuntu afise by'umutima n'ibyo bituma abantu bagira bati naho uno munsi mbabaye naho uno munsi merewe nabi ntibimbuza kwibaza ibizoba mu myaka 2 n'ibyo rero uno munsi twashaka ko abantu bagira bati dusubiza agatima mpembe ububabare twaba dufise sibwo bwoba goza kugenga kazoza kacu ubukene buriho bwatumwe n'ibyabaye imbere y'uno munsi mu myaka iheze igihe cyose tutiyumviriye ibikwiye tuca tuja mu bukene ubukene ni ingaruka mbi y'igihe cy'imbere tutashoboye kwiyumvira uno munsi rero n'abantu bafite ubukene nibemere abenshi basubize inkota mu gubati yaba y'ibitutsi yaba y'amajambo mabi babwirana hama bagerageze kuvugana bati mbega uno munsi twoyaga gute ibijyanye na kazoza kacu mu myaka 2 mu myaka 3 ivyo byago birategerezwa kuko biduza leadership y'abantu bibaza bazoja gutora bazoja kubatorera inyishu y'ibibazo byabo ejo bagashobora kubiyaga bakabumvikanako naho twibaza yuko nta mwanya uriho uko umuntu awuta ngo nzoza kwiyumvira iterambere ngo ari uko mpiriwe amahigwe ava mu byiyumviro wagize imbere utarahigwa
mu migambi yanyu muri ko muravuga naho abarundi bomenye iyo migambi bohungukira iki haba bibaza ko n'ibyifuzo byiza mufise bitazogiraho bishika
oya birashika ko abantu bamwe bamwe mu bantu hari abantu bama bafise bihebura mugabe igihugu ntigishobora kugendera ku bantu bihebuye igihugu giteza kugendera ku bantu bafise umwizero abari optimist naho rero mfatira ngira nti ibyiyumviro tuyaga ni nk'imbuto imbuto ntoya y'agatete k'ishinaputa mu ivu wizeye ko kizaba igiti kininiya kikagira igitutu kikazana n'ibyamwa byinshi naho rero uno munsi ibyo tuyaga ni bito ivyo tuyaga bishobora kuba bihuza abantu bake muga bishobora kugira kazoza keza ku muntu wese ashobora kubikurikirana akabyumviriza akariyaga nivyo twifuza ko abantu bagira ntidushake ntiduhutagiza yaba twahutagiza mugani wa wabivuze ku 2006 aho twatangura tuba twarabihutagije tukabita mu nzira muga tugira ati dufashe umwanya tuyage n'abari twaratwumva no munsi aho tugeze ivyo vyamwa birashobora kuba bishoboka kuboneka abantu tugerageze kubivugana tuyage gahoro gahoro birashobora gukunda
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tuje ku mirongo ya telefone kuba ariko badutera kamo dufise Francis uratwumva
yego cyane ndabumva
ubwo tubwire irindi zina naho uhamagaye uri alo Francis Francis twamutaye ku murongo wa telefone ariko dufise sengiyumva uratwumva? Alo sengiyumva? Dufise ibibazo ku mirongo ya telefone, reka tubandanye ikiganiro. Icyo gitabo mwafashe iyo migambi kugushira mu Kirundi kugira mugerageze gushikira abantu batari bake bashobora kumenya imigambi yanyu?
Ego cyane, nari kimwe mu bibazo abantu batubajije tugitangura gushikiriza ibiganiro aho icyo gitabo twagisohora mu Gifaransa. Benshi batubwira bati imigambi yanditse mu Gifaransa mwibaza ko abantu bazoyimenya gute, mwifuza kuvukanisha Abarundi muzobigenza gute? Twarafashe rero icyo gikorwa, turarondera abantu tubifashanyamo, turagihindura mu Kirundi kugira ngo bishobore kumirika, umuntu abisome mbere n'umwana muto wino musa imyaka 15 azoba se 18 mu myaka 3 ashobore kubitahura, abone ko inyungu ziwe azisangamo. Ejo ntagenda agira ngo ntoraho papa yambwiye ngo ntora abo dusanga iboko ngo niko bambwiye muhira eka ndatindeka inyungu zanje no musinizihe nashobora kubisoma nkamenya n'abazanditse hanyuma tugasangira ico kiyago. Nibyo rero twibaza yuko abantu benshi bashoboye kugisoma kizogira akamaro, nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, ntibiraba byinshi ngo abantu bashobore kubose kwironka, mugabo gahoro gahoro abo tubonana turashobora kubibashikiriza.
Tugaruka ku mirongo ya telefone, sengiyumva tuweza ko yashoboye kusubira kuboneka ku telefone. Sengiyumva uratwumva?
Ego ndabumba cyane.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Nsengi Obed.
Muhamagaye muri he?
I Bujumbura mu Burundi.
Mufise ikibazo canke icyimvuyiro muterera?
Ndafite icyimvuyiro ndetse n'ikibazo.
Munyarutse.
Hanyuma icyimvuyiro canje ndabanza kubaza umutumire ndanamuramutsa. Mu gihe abantu bafite ibyumviro byiza usanga kenshi baguma mu bisagara, ugasanga abanyagihugu bato bato aribo kenshi na kenshi iyo migambi yo guteza imbere ndetse n'ubwo rwaruka rukenye ruri mu mihingo itandukanye mu gihugu hagati bakigera bashikayo. Ugasanga kandi abanyepolitiki aribo cyane cyane biraba aribo bashyiraho abategetsi bato bato ndetse aribo banarongora igihugu, ugasanga ibikorwa byabo kenshi babishyira mu byo kugwanya abo batavuga rumwe, nta gushyiraho imigambi myiza yo guteza imbere cyane cyane urwaruka kuko nibwo rwari rugufite ingufu. Ugasanga kandi muri uwo mwanya bategeka gukora ibyo migambi bahisemwo gukoresha ugwaruka mu kugwanya abo bandi, ugwaruka rwazogeraho ruta ingufu
reka bishure
batagishoboye gukora.
Reka bishure mu mwishure Francis
murakoze.
Ego cyane, agize ati akenshi abantu bashikiriza imigambi usanga baguma mu gisagara. Haraheze imyaka 2 hari mu 2016 twagira ikiganiro cya mbere abantu barabajije bati mbega muba muri hehe? Jewe Francis n'ibyo mba mu gisagara cya Bujumbura mugabo twase n'abagenzi benshi baba mu gihugu, niko twagiye turabamenya byaca ku telefone nka nyene ku iradiyo yanyu idufasha kumenyana n'abantu, byaca no kuri za Facebook. Ure turafise abagenzi benshi bari mu gihugu kandi abo onye n'uyu abikeneye Nsengiyumva turashobora kumenyana. Mu bisanzwe nimba twaragize Imana tukaronkira iterambere ryo kuyaga bari hafi n'abari kure, ngo agasore mu 61 iryo teka ntagiye aronse canke ndadaye 43 mugabo no musike turarifise turarikoresha, turashobora kuyaga n'abari kure kandi tukumvikana, twibaza ko ibyiyumviro tuzobishikana. Hano ica vuze ca kabiri ati abantu baguma bajana urwaruka mu byo guhangana, ivyo natwebwe turabibona. Nibimwe tuvuga tuti ni inkuru kizindi yo kutaronka ivyo bayaga bipakiye ku mutima wabo n'ivyo bipfuza. Iyo uretse kwiyumvira byiza ibibi birakwinjirana, nico gituma twe tugira tuti tuduze ikiyago c'iteka, dufate umwanya wo kuduza icyo kiyago, tureke gutukana, tureke kwiyumvira iby'abandi gusa bakosheje, twebwe tuzana icyo kiyago gishasha n'iki rero turiko turagira. Ntabashimiye Nsengiyumva.
Murakoze. Dufise kandi ku telefone John, uratwumva? John, uratwumva?
Ndabumva neza.
Mwotubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbereye?
Oje nitwa John Bosco, ndi nayo nkabandira y'izindura.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
O ni intererano ko ni kuvuga rwanyu abonye
ko mwandike. Mudubwe ku ijambo?
Noneho tugiye kuraba nabuze n'igitoro ngorane ahari mu gisite abona benshi ibirikira n'amatora n'amatora ariko turiko turaraba tukabona umengo nico gihe cy'imbere ariko ahari turiko turaraba ikintu abanyagihugu bagiye gutanga itanze rero ikintu cyari gikwiye yari politiki kubikuraba ukuntu iterambere kandi agiye kwiyongera muri ibi bintu kwishyira abakwishyira mu byabo noneho uri kubaraba uyu munsi abantu benshi ariko sinavuga ngo ni kubera uyu munsi ni ibintu byakunze kuva kera cyane aho umurengo nta bantu bakunda usanga bakunda abanyeshuri bakunda bumva ko boteza imbere igihugu cyangwa umurengo ni ku giti cyabo bo babeho neza aho ibyo birabagendera cyane baraba renda ndahamye igihugu cy'uburundi ibintu byari bikwiriye hari hateye isi yabo ikomeye cyane noneho abantu bakamenya imiti n'ikintu hari n'ibindi bakeneye imiti turaje amatora mu bisanzwe
munyarutse
nubwo nagiye kwa mariyane gusa bivuye tutaramenya ko ko ikintu hari n'ikintu
murakoze 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 aho muhavuga iki ga Francis
ego ibyo avuze ni byiza dukwiye kwiyumvira iterambere ibiba bavuze by'amatora byose birafatanye mu bisanzwe Fidel uko abivuze John mu bisanzwe ntushobora kwiyumvira iterambere bidahereye ku bantu bari imbere y'abandi uno munsi twebwe ntituriko tuyagize amatora mugabo turiko tugira tuti niyo dutera tuje ejo abantu bashobora kuzojyana bagapfa ibyo bintu nibyo babibereye kuduza rero ibyago by'iryo terambere birakenewe kugira amatora amazi amatora ategereza gushyira imbere abantu benshi abwenge abantu b'uburongozi bafise umutima waguye w'ubushinga ntawe w'ubuntu n'ubugabo bigitangaza atari abo bose abari bo bose baza kutujyana ahamanuka ahatemba naho rero ngiyani twebwe twiyumvira tuti ibyo bintu by'iterambere ntibikunda tukiri muri logique murantunga yo kutabona kuri ibyo no kwita manque de vision birafitaniye rero isano ibyo terambere yipfuza ibyo bintu by'iterambere abantu bakeneye birafisa aho bica bica mu burongozi bwiza leadership bitegereza guca mu kugenza buhoro la no violence bigategereza guca mu maprogramme abantu bavuga ivyo navyo nivyo dutegereza kuvuga ko bayaga itwoweye kwagiriza abandi muri uwo mwanya mugabo twipfuza ko hari intambwe yuko haba babiyaga bigafatana bikagira ico bimarejo
ubundi aduteye akamo ku telefone ni Patrice. Patrice uratwumva? Patrice uratwumva?
Ndabumva neza.
Mutubwirire indi zina naho muhamagaye muri?
Nitwa Uwimana Patrice nkamuhamagaye ndi Bujumbura.
Mufite ikibazo cyangwa intererano?
Njye ni intererano hanini mbanje kuramutsa Francis.
Arabumva?
Yego nkuko nazanse aho yari yazanse avuga ko ari umutumire w'uno munsi nashaka kumusaba bishoboka kandi ngene nashaka kumuronka kubera hanini numva ibyemvira afite birashe cyane. Ama icyo nshaka kuvuga nuko ariko arabivuga burya ndamaze igihe kinini nkurikiranye za politiki zo mu Burundi nkasanga harakigihe kinini nzima deba politiki y'abapolitiki ku maradiyo igahigaro fo yo guteza imbere igihugu ukakibura. Icyo gituma rero namaze kumushimira ko yagize ibyumviro kandi burya abanyapolitiki b'abarundi hari igihe nibaza ko birema abakozi b'igihugu nkabibura uti gute burya leadership mu banyapolitiki ntizashoboka usironta hazokwama hariho mu matora ibintu by'amaliste bloki burya bintu byakwiye kuvaho yamba koko bashaka guhindura ibwiriza shingiro kugira ngo umunyagihugu aruhe akarusho bigeze mu maliste bloki bihave umuntu aze aratora umuntu azomenya icyo umunyagihugu yamutumye icyo gihe n'igihe hazaba ikintu abanyapolitiki b'abarundi bakumva yuko bari redevabe anseri repete icyo gihe niho tuzatera imbere icyo gihe niho tuzorora nk'amashinga y'amateka iyo abantu bashaka gushyiraho amategeko komeza atuma igihugu gitera imbere.
Murakoze. Muri make cyane kuko dufite abantu benshi baturindiye.
Nje ndugaruka ndabona cyane cyane ikintu gitumye urwaruka rudatera imbere mude mu Burundi osiro tatatu wa politiki dira jenesi ituma episode bizarre ihera no monde bizarre igakora tugatera imbere mu burinyi n'ubworozi ntituzofatikanye imbere kuri icyo nkabanye nshaka kuvuga yuko fise umugambi wo kutanga karorero hashiraho uburinyi kandi n'isi y'uburinyi n'ubworozi hashiraho n'imiburiburi sinavuga ngo n'amasatu kwatu barutse duto tubiri mu gihugu hagati hereka abajene yuko dukoreye muri icyo kintu cy'uburinyi n'ubworozi kubera abarundi bo bafite amafaranga icyo kintu kibajyamo reka tugerageze tugikoreremo twerekane yuko bishobora gutera imbere.
Murakoze. Icyo kibazo avuze ko kumbrata politiki hari yereke urwaruka cyane cyane urwaruka ruba mu bice byo hagati mu gihugu muhavuga iki Francis muratwumva Francis Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ku bacugura ama radio yanyu muriko mukwirikirana ikiganiro muri sanga aho turiko tuvugana n'umutumire Francis Rohero ayoboye ihuriro ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora ravye ivyo akeneye mu butunzi n'imibereho yitwa Mouvement Orange. Nibihe bikuru bikuru ihuriro ryanyu Mouvement Orange yibaza bibuza abanyepolitike kuyaga imigambi yoteza imbere abarundi?
Rakote cyane Fidele. Ibintu bikuru bikuru bibuza abantu n'abanyapolitiki kuyaga imigambi ni ukutizera ku gihugu cyabo bita ko gikenye cyoba ibyo bipfuza biciye mu nzira nziza. Akenshi abanyapolitiki batari bakusanga bipfuza inzu, imodoka, ububasha, ubudahangarwa. Ibyo rero iyo babyipfuje bihutagiza ntibaba bacize ko igihugu cyabo cyoba mu buzima bwabo bazomara nk'abazosaza bashika imyaka 90 n'ibibazo kuri uwo mwanya icyo gihugu cyabo bita ko gikenye cyubaha umwizero wo kubaho bagahigwa. Ibyo rero bituma baca bajya mu bintu byorohereje. Ibyo rero nibyo kenshi bituma abantu b'abanyapolitiki badashobora kuyaga imigambi kuko imigambi irateba. Imigambi si ikintu ugira mu minota ibiri ngo nkinyinshi ugiye gutera ibiharage mu kwezi kwa mbere byera mu kwa kane ntubitere ushonje ngo ubucu bijya bukeye. Niyo muri politiki hategerezwa kumva abantu kuba abantu bafise ubwitonzi bagira bati ibyo turiko turakorera abana bacu ibyo turiko turakorera Abarundi tuzoza kubira nka kw'inyungu mu myaka 2030. Icyo rero kenshi kirabuza abanyapolitiki kuyaga imigambi bashaka ibintu byihuta bibaha inyungu ubwo nyine. Icyo rero ni kimwe mu byo mawaje nibaza kibuza abanyapolitiki kuyaga imigambi.
Hanyuma Patrice umwe mu bari bahejeje kudutera kamo yari yavuze ko hari kibazo cyo kubura kutabaho kwa politiki yerekeye abakiri bato na cyane cyane mu bice byo hagati mu gihugu, ko ibyo bitabaye uruhara rw'abakiri bato rudashobora kwibonekeza mu byo mwariko muravuga ku ruhara barashobora kugira. Muhavuga iki?
Ego cyane yabanje kumbaza ingene yondonka nabonye yari yakoze kuri Facebook aranyandikira nsabe telefone ndashaka kuyimuha cyangwa arabaca ko murashobora kuyimuha zose. Icyo nibaza mukuri twebwe abakiri bato
n'abarundi bahera n'akarore bariko baragira politiki no munsi n'abarundi bashifise imyaka 18 n'abayirenza abo onye basubira uburenganzira bwo gutora abo onye basubira uburenganzira bwo kwiyumvira no kuja mu bikorwa byose bya leta bashaka kuja gusaba amadeni mu banki n'ibindi byose abo bandi rero ntibashaka kuvuga ngo twe tubaruguru ngo twe tubahehe nico twagira ati dukuze ibiyago byiteka ibiyago bifise ico bimaze ushobora kugumura iruguru wiruka inyuma y'umugambwe ngo baguhe ikarata ngo baze gufasha ikintu udashobora kukiyaga muri babiri muri batatu ngo umenye icyo bazogufasha si kibazo rero cyaho bari uba ruguru ubi Bujumbura bose bagowamwe uba aho ari hose uba ibintu by'ibyo bitavuye mu mutungo wa n'uba biyaga bamenye ibyo uzobibakorera muri cyo kwigira bija mu ngiro naho rero twibaza tuti ibiyago turiko turafashanya kuyaga nibikeneye kudukura mu rufuri desenclavement des esprits twese tuve mu rufuri ahubwo tubiyage tuje habona ubwira abagasore ubwira abandi ubwira abandi bose twabonye kugira ngo bavukiye mu gisagara ikanamba mugabo nibo bagize icyo bamarira kino gihugu nibaze rero yuko ntihagira wibaza ngo abakure ngo abamumwonga ngo abakumusozi kure twese turafise ijambo dushobora kuganira ibyo naryo rikura iyo umuntu yagera ariganira n'abandi bitaba rigakuza ubuntu
wanda twakuye
amariste bloke amariste bloke amategeko kwameze uno munsi ntushobora mukuyakuraho n'ukoresha igiti cyangwa igipanga ngo urayakuyeho nimba yipfuza ko ejo bihinduka narondere leadership shasha uno munsi agira ati ejo nzobatuma kunkorera iki ejo bazokora iki nitwari dukwiye rero guca mu byo guhangana icyo utipfuza uno munsi ko kibaho kiyage ejo niwahashika uzo kibwira abantu giciye mu bugwaneza kijeho
hamwe ubwo rubuga ubwo bushobozi bwo kuganira budashobotse hokogwa iki
mu bisanzwe abantu bose unye kugira ngo nuko dufise imaradiyo dufise ibinyamakuru bitabike dushobora kuvugira ko abafise nabo ububasha mu bihugu byose na cyane cyane nko muri Afrika murakunda kubibona barabuza abantu kubikora mugabo nje mba nkunda ko abantu biyumvira basubira inyuma mega wagasore yabigenje gute 61 ngo akoranye barundi kuva mu buraruko gushika mu manuko mu gusereko gushika mu rengero ataradi afise ata WhatsApp afise ata telefone afise yabigenjeje gute rimwe na rimwe nuko dushaka gukoresha ingufu dushaka guhakira ko nibidakunda burya igenza buhoro rishobora kugutuma ushika ku byo utoshitse ko naho ukoresha ingufu zose uko zingana twebwe rero turibaza yuko Imana yaduhaye ugutwi ikaduha n'umunwa bishobora gutuma abantu ejo baganira irikenewe byose nta muntu ashobora kuvuga ngo ntibwira ahubugira bivana n'ingene wewe wifashe n'ingene wabigenjeje aba bose bagiye imbere baraza aho baciye ntidutegerezwa guca mu gushamirana ubwitonzi burashobora kuzana inyishu gusumba guhangana twebwe rero ku bwacu uwo vuga ngo ngo tuje guhangana kugira ngo tubuze ntituriko turaharondera uko aho bidakunda tuzoca handi mugabo tuyage n'umurundi gahoro kugira ngo tugere
ubundi twakuye ni Gedeon uratwumva
ewe ndabumva
mwa tubwira irindi zina naho muhamagaye muri
nitwa Ndabakenga Gedeon hari mu TikTok
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
ngo icambere n'icyumviro nashaka gushikiriza ubwo mbere nyine ntangiye gushimira uwo wari karaduha icyiyumviro hanini ubona ko n'iki gihe n'iyi minsi atari ya kera cyane hariho abishinze kweri kwitaho urwaruka ikibabaje rero ni uko abanyapolitiki bacu ntabwo ubwabo navuga ati ko batikunda kuko mu gihe w'umunyapolitiki w'ukuri uriko urakora politiki utegereza gutegura n'ujyo gusubira wadasubiye aho abanyapolitiki ni rwa rwaruka nyine urabona ko muri iki gihe barabyirengagiza cyane nko mu gihe iyo abanyapolitiki biba bavukanye baca bikora kuri rwa rwaruka kugira ngo babafashe mu migumuko cyangwa mu yandi mari bashaka gukora ariko ndazeba rero aho Burundi bugeze hari abo benshi bavuga ngo burakenye ariko ibyo niko ndabiraba ntibukenye ahubwo twabuze abanyapolitike b'ukuri bashaka kwita kugo rwaruka kuko uraziye bavuze urwaruka ko usanga ari ba bandi bashoboye gutora umuntu rero amaze gushobora gutora abari kuriwe ibitari bike ku bijyanye n'igihugu cyane cyane mu iterambere ntibabitaho rero kugira ngo babakoreshe kugira ngo ubwo bakoresha gukora ikibi badukoreshe mu gukora ibyiza na cyane cyane kugira ngo batere imbere igihugu
murakoze
ibyo rero abanyapolitike benshi batekera bitaho bubaga bakabona kaduza kawo bagategura imene bazopfa ugacumye ngo Burundi mugiye bazayatakiyari Burundi nawe
murakoze murakoze cyane tugaruke ku mutumire wacu Francis Rohero nikihe ihuriro ry'ivyimviro ryanyu umuvuma orange intambwe mumaze gushika ko muri iyo myaka 11 mumaze mushinze
nakomba nceka to kuri cyo Gideon yaragize
yego
Gideon yagize ati abanyapolitiki ngo ntibitahugwaruka muri bimwe tumaze kwandika twaragerageje kwereka abantu yuko twebwe muri umuvuma orange umuntu afite imyaka 18, 20, 25 ntitumwitugwaruka namba umuntu amaze gukura afata ingingo ikomeye yo kwitorera abamurongora mu gihugu no kuvuga yuko ibyo yipfuza arabifata ku ingingo mu gihugu acishije mu matora mu kwitorera umukuru w'igihugu mu kwitegura umukuru w'umutumba abamusanyere n'abandi sumba sugwaruka ntari kararuka yararutse ahubwo ari karafata ingingo mu gihugu kuvuga rero ngo abanyapolitike ntibamwitaho bigaruka kuri bwa bucuti twariko turavuga uri kagomba kwitoza n'ubundi niwe n'umunyagihugu ategeza kugira ati nimba utanyitayeho nanje sindakwitaho icyo sinzogutora nibyo nibazo twari tuba dukwiye kumvana na Gideon ntiyamukwiye kwidoga ngo ntibanyitayeho batakwitayeho nawe je ntuzobatora ahubwo wowe ushobora no kwitoza abarundi ntibamenya yuko no kugira umusaruro w'ubusa cy'umunani kugira ngo umudepite ushaka kuba imyaka 25 ibaza ko ari bya abantu bamwe babona bakuze ihabanamba nibibuke ko kwa Gasore ku myaka 29 ibyo yakoze nije twashaka ko abantu bitugwaruka kira mu buto bibaza ngo ntavyo bashoboye barabishoboye ahubwo nibahaguruke nibakoresha umutwe bibaza bati mbega natwe twogira iki ntakuguma bibaza ngo kandi nibagukwe gukoboko kandi nawe ubishoboye
uri umwanya ku murongo wa telefone dufise ntiha bose uratwumva
ego ndabumva
ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri
izina ni iri defense ndi Kigali mu Rwanda.
Mufise ikibazo canke intererano?
Urebye ni nk'intererano kuko abarundi na bagenzi bacu natwe turafise abagenzi mu Burundi. Ibyo ari byo byose tugerageza kuvugana nabo ari imibereho usanga dusangiye hafi ibintu byose. Gere icyo nshaka kuvuga abarundi nge mbona barateye intambwe urebye muri demokarasi. Iyo urebye nubwo umutumirwa nyine ari kugerageza kubivuga twese twemera neza yuko icyo uzaba cyo ari wo ugomba kukigira nubwo ubuzima rimwe na rimwe bugorana. Si cyo nshaka gukeburaho abarundi ari nacyo nanditse kuri Facebook. Buri gihe bagomba kumenya ko ari bo bazubaka Burundi, urubyiruko urwaruka rw'u Burundi nibwo Burundi. Nta nubwo nge nemera yuko bakwiye kujya bumva ibintu ugasanga ikibazo kibaye mu Burundi kivugiye mu maradiyo hanze kurusha uko abo mu Burundi bakimenya. Ngire ndemeza neza yuko u Burundi ari igihugu cyiza kandi abarundi bakwiye kurinda no kumvira bakitwara, kuko niba umurundi w'urubyiruko rwaruka yumva neza yuko igihugu cye cyamwibarutse agomba kugiteza imbere, nta n'undi akwiye kureberaho mbere y'ibintu byose agomba kwiteza imbere kandi agakora, kuko urabona ko amahirwe yo gukora barayafite. Nta wakoze business ngo abibuzwe, nta n'uwashatse gukora umurimo uwo ari wo wose ngo abibuzwe. Ibihugu rero byose byo ku isi usanga abaturage baharanira kugira ngo bateze imbere igihugu kurenza kumva abanyamahanga, nk'uko mu Burundi usanga ukeneye kugumura abaturage avuye hanze akaza akabikora, ukeneye urubyiruko akaza akabikora. Abarundi bumvira ababayobora kuko nge ndumva aricyo cy'ingenzi, kandi urebye aba bayobozi bafite bari kugera ikirenge mu cya Rwagasore nk'uko bigaragara. Ntabwo bashaka
turabashimiye imbaraga ze. Turabashimiye ku ntererano yanyu. Tugaruke ku mutumire wacu Francis Rohero. Kuvyerekeye ihuriro ry'ivyimviro ryanyu muvuma orange, nibihe mwovuga ko mumaze gukora intambwe mumaze gushika ko muri iyo myaka 11 mumaze mukora?
Yego cyane, urakoze. Twebwe igihe twatangura kuyaga abantu babiri babiri batatu bashaka si ibintu bikorwa formellement ngo hariho ngo amanama abantu baba bajamo ngo bagire bigire, akenshi turaganira aho duhuriye n'umuntu wari wese. Umuntu arabwira ati nk'ubu uko ngize ikiganiro mu mpaye iriteka yo kunganiriza mu kiganiro ejo hari haba tuzohora bagira bati bijya bavuze n'ibi twicarane dusangire tuyage. hanyuma rero twabitanguye ari abagenzi babiri batatu none ubu twarabaye benshi abantu benshi barabikunda mu migwi itandukanye y'abantu abo rero twibaza tuti uko bagenda barabiyaga ejo aho bari mu migwi barimo baba bari mu migambwe baba bari mu masendika baba bari mu migwi y'abanyeshuri abo bose ibyo bizobatuma kuduza ikiyago icyo twita leadership no kumenya abantu ejo bagira bati aba bantu bose tugirira akamaro ikigira kabiri nuko byarashoboye kudutuma natwe twiyumvira gusumba kuko iyo bujya ugenda uganira n'abantu batakwishura wamo uri kuganira n'abantu barimbiriye ico vuga banuma nawe ntukura twebwe rero natwe kubaho dutanguye kugenda turaganira n'abantu twarakuze hariho ingeso zimwe natwebwe tutashobora kwiyumvira hari imyaka uno munsi usanga twagiye natwe turatera intambwe mukumva abandi mugosonera abandi mukumva ibyiyumviro byabo ibyo natwe byaradufashije nibaza ko mu bintu byinshi twagiye turageramo twaradugije cyane urwego rw'ubuntu muri twebwe urwego rw'ubushingantahe urwego rw'ubugabo muri twebwe twaradugije cyane ikibanza cyo kumva ko iki gihugu gikeneye abantu badasanzwe kugira ngo gitere imbere ivyo rero ni ibintu twagiye turayaga kandi twibaza ko benshi bagiye bararonkera ko ishimwe tutibaza ko ejo igihugu cy'ubundi kizosubira kugwa mu kaga hariho abantu benshi bumva icari cyo gusonera uwundi gukunda uwundi ibyo navyo kuri twebwe biboneka hehe mu migambi abantu baba bariko barakora ushobora kuvuga ngo jemfise imigambi ngo ntwayigihugu neza ngo ndiko nibire neza y'abandi utiyumvira ko bakeneye ejo imitahe yo kugira abadandazi utiyumvira ko bakeneye kwiga amashuri meza utiyumvira ko bakeneye kwivuza neza ibyo byose turiko turayaga rero n'abarundi turasanga bamwe bariko barabishyira mu gaciro ibaza ko muri imyaka 11 byadufashije rwose kugera aho tugeze
ntabo bavuga ko mwoba mufise umwizero urengeje ibyo no kwita ko mwaba muri idealist naho mwaba mufise imigambi myiza umuntu aravyo ku bintu biba bimeze na realite sur le terrain uko no bivuga mu gifaransa
ubivuze neza cyo mu gifaransa n'icyo ndi idealist nibaza yuko ahubwo ni kuri jewe niteka kuko nta kintu na kimwe kibaho ku isi kidaciye mu cyiyumviro nimba ibyo bivuze mu gifaransa idealiste kivuye mu byiyumviro kugira igihugu kizomere neza mu myaka ijana kugira kimere neza ejo nuko hari abantu babanza kubyiyumvira ubu rero ko nagize imana nkabyiyumvira nkaronka n'abandi benshi tugenda turabyiyumvira tugakosorana ngiryo ishusho twibaza y'iki gihugu kizomere ejo mu myaka 10, 20, 30 ni kubera tufise ibyo byiyumviro mu gifaransa sinzi rero nohindura idealiste uwo mwizero udasanzwe mfitiye kuri iki gihugu nzowugumana nabo turi kumwe nibaza ko benshi ubunye bazowugumana ko igihugu kizoba igihugu cyiza kuko twabyiyumviriye kuko dufise ishingiro ryo kubikora tukabishikana sinibaza rero yuko ari amagogwa mugani w'uraho muri bibiliya sagahamo suruhamo subabare sinzara izotuma uwo mwizero ugabanuka ahubwo ndawushingiye ko ndanifuza ko abana bose babarundu uno munsi bariko baraja ku ishuri naho banyagirwa naho babura amakaye naho biga bari jana mu ishuri bakwiye kwiga bari 30 ndifuza ko uwo mwizero bawugumana ahubwo bakawukomeza uwo mwizero udasanzwe n'inzo igira iki gihugu kikaba igihugu kidasanzwe kutagira umwizero namba bituma ahubwo tubaguma mu gihugu cy'akajagari nibaza ko dufise iyo tuja kandi turafise uwo mwizero
murakoze ubundi aduteye akamo ni Ferdinand uratwumva
yego ndabumva
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
aya ni kuvuga iyo jyanye na ntana kenshi
nta kibazo mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano
yego nagire mvuga ariyo warahereye kuvuga ibintu by'amariste bloke kuba bantu ze batoba ko basena kuba depite
ndabumva
nagire mvuge wewe yavuze ariko ko ngo batoya baridere ngo ariko bota abatuma ngo hakwiye yuko baza baridere none ifate nko gukoreye turi tugomba guhindura nk'ibyerezo shingiro nk'akarorero ubu ibishyizemo hari na kimwe nagiye numvise wewe icyo bivuga ko
reka bishyure mu mwishyure Francis reka bishyure alo reka bishyure mu mwishyure Francis
yego cyane agira iby'amarisite twebwe ahuko uko muvuma orange yiyumvira ni Ferdinand
Eni Ferdinand
Ego cyane twebwe aho duhagaze no munsi amategeko y'u Burundi ari uko ameze dushingiye ku kintu cemeza yuko mu gihugu kirimo abantu biteka n'ahata amategeko yo baho bobana neza mugabe abantu naho bajana mu paradiso ari abantu b'inkomwa hata ari abantu b'ibito bo isambura bakariturira ikigoranye kuri twebwe uno munsi si ukubazanya ngo mbega amaristi bakazoba gutengwa zoba gutya hariho ibintu byinshi byo guhinduka mu mategeko hariho ibintu byinshi byo gushingira ko abantu bakwiye kwiyumvira mugabe ikibazo twe twibaza abantu bari huno munsi abo bantu biteka nibo baba bari ko barabikora nibo bagira babijemo canke uwa wese ari karabihindura bihindura kugira abe kwajaho ikibazo rero naho kiri twibaza yuko igihe abantu biyumvira ama liste bloke bari bafinishi bagomba gutora bashaka ko abahutu n'abatutsi intara zabo n'ibindi byose baja ku ntonde bakabitegura bitiro biragorana uno munsi nimba twohabwira ibyo byose ntacyo byabibuze mu bworoje yipuzike yipuza ko nitwageraho tuduza nivo ya leadership mu gihugu nitizoba tucingira gutora umuhutu n'umututsi nitizoba tucingira kugira liste umuntu azokwitoza muri circonscription atogwe kukubera icamari y'abantu nicyo rero twibaza tuti uno munsi twebwe turiko turaja mu ngwano y'amategeko uko ameze kose wipuza ko ibintu bibera neza afise umutima yo bikora
eh murakoze tufite kandi Oscar ku murongo wa telefone Oscar uratwumva
yego ndakumva
ngo shobora kutubwira irindi zina naho muhamagaye muri
nitwa Oscar Nizigimana nkabamba mu Kirundo
eh mufite ikibazo cyangwa intererano
ubwa mbere yari intere ni intererano
eh
ariko nka ikibazo
yego
eh intererano ya mbere nagira mbwire arongoye iyo movement orange ikintu yari n'ubwa mbere mu Burundi nuko amategeko ahari kandi yanditswe neza ariko ntituyasome kumwe amategeko ari mu Burundi arahari arubatse neza mugabo ntasoma kumwe bigatuma atanu bwo yubahirizwa iyo niyo ntererano rwa mbere nagira ntere hanyuma ikibazo nagira mbaze uwo mutumire nagira ndamubaze ingufu afise byo kugira ngo amategeko yubahirizwe naye asanzwe ahari kugira ngo ubwa mbere ushyiraho ayandi mategeko meza uvuga ko ushaka gushyiraho ni uko naye asanzwe ahari yubahirizwa ni izihe nguvu waba afite murakoze
mu mwishyure Francis
yagize intererano yo nagomba kwishimagiza ati amategeko ariho ni meza ikigoranye ni kudashobora kuyakurikiza nibyo nari nkeje kuvuga ikibazo ni ukugira abantu biteka bakurikiza amategeko bemera ibyo bemanze bakabivuga ibyo bavuze ejo ntibisubire ko ntibahindura amasinyatire ya nibyo twibaza yuko ikibazo nyamukuru ni icyo uno munsi amategeko ahari twebwe ku bwacu ayatari make ni meza uwashaka kuyahindura nimba ari uwo muntu akagira iryo teka twebwe ntitushobora kumubuza mugabe icyo tuzi ni uko wipfuza ko ibintu bizomera neza twaratwaramaze gutanga uburyo bwinshi arashobora kuronka aho yamaca iminsi yose atarinze gusambura ibintu nagize ati ngo dufise n'igihe ingufu za mbere dufise n'ibyiyumviro dufise abantu benshi iyo bavuze ingufu biyumvira imiheto biyumvira amagrenade twebwe ahubwo ibyo nibyo twibaza ko atari n'ingufu kuko ni benshi mu kigihugu bakoresheje amagrenade ni nko ubu bageze he nabitwa ko buba barahageze bamana ubwoba bari mu ngorane ikibazo nyamukuru twe dufise inguvu zacu ni notre conviction ni kwema ni kwasinzira no kivuga ni inguvu dufise mu mutima z'uko ibyo twemera tutariko turabesha kw'ibyo bintu biturimo by'ukuri nuvuga mu kisasa ni determination mu kirundi no kitanga kigafidele
determination ishaka
nishaka si gucana ahubwo kenshi burya umuntu akoresha ingufu z'imitsi byerekana nyene yuko ibyo akora biherera mu mitsi twebwe ingufu zacu ziva mu mutwe ziva mu kumvikana n'abarundi ejo nimba abarundi turiko turaganira babaye benshi babyumva bizoreka gute kuja mu ngiro
eh murakoze dufise na Emmanuel kuri telefone Emmanuel uratwumva
yego ndabumva cyane
mwatugwirira indi zina naho muhamagaye mutumbereye
eh ni Emmanuel ndwa Yesu magato hari bica mu gwego kwangatwe
aho ni he
bururi
eh mufise ikibazo canke intererano
eh ndafite ikibazo intererano n'ende ku ntererano
eh
amategeko mu Burundi ariho kandi babona yuko twama turasinya narumva bariko baravuga abanyepolitiki ngo amasezerano yo mu Kajaga ngo amasezerano y'i Roma ngo ayiharusha ufite amasezerano menshi ajyana ku mategeko Uburundi bwogira ko kugira ngo butere imbere ayo mategeko rero ugiye kuraba ukuntu bayasoma bamwe bavuga ukwayo bitwaje atahura kujya kwa Bibiliya usanga hari amadini menshi mugabo bafite Bibiliya imwe uzakayentirupreta ukutari kumwe wana mategeko mu Burundi ari ukuntu tuyasoma wese ivanye n'ukuntu atahuye Kata yiyo mbira yuko uja uli atahu ye ukutari, ukutari huko kuhiwe yoba ya yare. Niyo ndiko ndaraba, uburundi ala kule kujao ikiru kukomea chale nija fenele ilahe. So kuwahiri za mateko, ayari yoyo so kinu kifuze nuka mateko elezwe akabaku kosogwa. Ari kwa kifuze nuka mateko atarezwe tuwezi tukatienia. Kuko tinda sinigira mbona mateko awarundi chila so machukiru. Ma akabatu nagomba kubaza uwo mutumire wacu ngomba kumubaza wewe ukuntu babona amateko ayo ari amasezerano y'Arusha kuko urabona yuko ariko aragera ko duhindura igihe bashingiro aho batubujije ko tubihindura bibaza izote barihinduke hanyuma nagomba kumubaza amateko wewe ayabona gute
reka bishure murakoze mumwishure Francis
Ego cyane Emmanuel agize ati ahantu henshi amategeko ariho ni meza harabaye amasezerano menshi mu Burundi agereranije n'isentare ngo ho zikintu kimeze nk'isentare ira nagomba kumwibutsa abanyaburaya murazi ingwano baciyemo zari ziteye kuba kurusha icyo tumaze gucamo nimba barageze aho bagira isentare nk'irahe baciye ahantu hagoye gushika aho bageraho kugira ngo utore ibintu bihanitse bitore inshu mu gihugu no kuba waduze urugero rwo kwiyumvira no kuba mu iteka ridasanzwe ukagira utubungira ndondera ikintu kitazorenganya umuntu n'umwe ngereranije rero ariko aravuga ati abarundi baguma umwose akwegera iwe byerekana yuko turi mu iteka rito cyane simvuge mu isoni turi hasi ku buryo abanyapolitike nka benshi biyumvira akantu gato akaba ariko baje kugwanira yaba baraba hejuru wo shobora gukora ikintu n'ico gisikimeze nkirahe ubu rero ntabyo dushoboye ahubwo twese abaharanira gutwara muri iki gihugu twumva ko twogwanira akavunji kumukate ivyo rero nuko bimeze igihe kitarahashika twuduzi kiyago ciza co kumva ico ico leadership byo dutuma turonka imisho z'ibintu byinshi tutosubira kugwanira nayo mategeko twoca tubona ko ameze neza ikibazo rero si mu mategeko ikibazo sayo sizonzego twoshira ikibazo ni twebwe twiyumvira iki kubyerekeye abandi natwebwe biyumvira iki kubyerekeye twebwe nje ku kibazo yarabajije ati amasezerano y'Arusha jewe amasezerano y'Arusha bagiye mu myaka mu 2002 nari sinya ka 2008 ndibuka akanyamuneza byateye mu gihugu ndibuka cyane cyane akanyamuneza byateye mu bagwanya leta nibo byanejereje cyane bitangaje abari ko baragwara abantu benshi byarabanejeje kuko byabahaye gushikaho batari bwigere batari gushobora gushika n'umuheto uno munsi nimwe kumwe na manda bivuga abantu bose batwaye bavuyeho bose umwe wese apfa guhindura ikibanza cyayumvira nk'abandi kijya gihe bari bafise ingufu basubiye hasi baripfuza ugarukana ayo masezerano wari hasi nawe yayabonye aripfuza ko yakuraho ibyo nibyo navuga nti nibyo byerekana yuko ikiyago cy'iteka ico ni leadership usanga turi hasi cyane igihe two kiduza uno munsi nyene byinshi byotari kumuti igihe rero nanje ntafise umuti umeze nka filinga cyangwa parasitamol ngo ntihereremo ngo bihinduke ubunyene nico gituma ndiko ndagira nti aba barundi bafite imyaka 18 aba barundi bafite imyaka 23 aba barundi bakuze bareka kubyita mubibaza ngo bakore ibyabo nipfuza ko bahindukiza umutima nabo bamenye ko bibaraba n'ibyabaraba rero ari benshi bakabishira by'ukuri ku mutima inyishu zizoboneka kuko mu Burundi muri iki gihugu ntihabuza abantu baba lideri b'igitangaza icice kino gihugu nuko baja mu ikonje bakareka ngo abandi abaribo biraba gusa
tufise kuri telefone Jacques uratwumva alo
ndabumva
mutubwira irindi zina naho muhamagaye mutumbereye
nitwa Irambona Jacques Bujumbura
mufise ikibazo cyangwa intererano
yego mfise ikibazo n'intererano nagomba ndabe mu ndamukirize Rohero
arabumva
ama je igitabo ciwe cha muvema urange nashobora kugisoma nabonye yuko harimo imigambi itari mike myinshi igize ubuzima bw'igihugu hama icyo nagomba kumubaza nagomba ndamubaze nkuko benshi bakunda kubivuga ati umurundi ugomba kumunyegeza ikintu uracandika aho nabo baranditse iyo migambi mugabo abarundi benshi ntitusoma ntitwitaho ibitabo ngo tubisome none basise imigambi nyabaki kugira bashikira abanyagihugu babibasigurire bumve iyo migambi hanyuma bashobore gutora bisunze iyo migambi boba bashikirije hama ikindi nacyo nk'uko mwagiye murabivuga ubukene muri mu gihugu ubisanzwe nta demokarasi ihaba iyo hari ubukene iyo inzara iri mu gihugu nta demokrasi nk'ubu urabona yuko bariko arahondera ku gutegura amatora y'2020 ariko umunyagihugu yarucari ashonje uri kuramubwira amatora iyo mu 2020 yararanye inzara umva nacyo biba bimugiye ahanini abarebe abantu b'abategetsi bo reka kuguma bashira imbere amatora bakarondera ukuntu boteza imigambi boshimi gambi teze imbere abanyagihugu
reka bishure
umusabaka yego
murakoze mumwishure Francis
kagize ati yarasoma igitabo cacu nimba hari byo waneguye canke ibyo wasanze imeze neza uratwunganira ugize uti mvuze ikintu cyiza ubwira ati umuntu ashaka kunyegeza ikintu abantu saba rundi gusa ngo agishinga ngo aracandika ego cyane niko bakunda kuvuga mugabo nagomba gushimira muri kano kanya abaduhaye ino radio kugira dushobore kuvuga bikeye badufashije umva ntibizoguma gusa mu bitabo mugabo naho ni ndasubi ndaguye ndagarutse abarundi batari bake bariko barabisoma ni kuki mbega iyo twanditse ibintu by'ibitutsi ni kuki abantu babisoma barabirongera bakabitora bakabisoma mugabo iyo twanditse ibintu byiza by'iteka abantu nibyo badasoma ni kubwira tubivugane neza tumenye by'ukuri abantu rero iyo ari ibintu by'ubwicanyi iyo ari ibintu byo konona barabisoma iyo ari byiza niho batabisoma nibaza rero ko rero kiri muri bimwe waruvuze uti imigambi dufite kugira ngo bigere kure ni nk'aba bariko baradufasha kubimenyekanisha nshimbiye Fidele na Radio Pod Amerika ni nk'amwebwe mwese mwagerageje kugisoma ko wagisomye uja uragiha n'abandi bagenzi bagisome twubahurane hanyuma canditse ku buryo bitarambira umuntu ashobora gusoma no musirike yaje akazosubira dutegerezwa kubyemanga hanyuma ni kimwe mu bigwanisho bikomeye byatumye ibihugu bitera imbere nimba uno munsi twe tudasomye ngo tumenye ibyo duhindura ni twemange twemere ko tuzohera kwa kundi nyene n'abandi baheza nihaza igindi generation yemera ko isoma igategera abo rero bazokira ntankeka rero mvise yuko tutariko tugerageza kuvugira ahatari imvura sinzi ko nobivuga twebwe twibaza yuko naho hoba mu desert imari imwe naho ryogwa imbuto izomu naho ba mu bugaragwa twibaza yuko ibyo tuvuga bizomera bakebakere bariko barabimenya gushika bazobimenye bose avuze ati ubu bukene turimo nibyo nico gituma igitabo cyacu kiravuga ibintu byinshi by'ingene twogwanya ubukene harabaye no mu Burundi leta yarakoze ibintu byerekeye ingene bogwanya ubukene mugabo ugiye kuraba igituma bidagaruka aho bitegerezwa kuja ni kubera iki abarundi bose babajije ingorane dufite nyamukuru muri iki gihugu bakubwira ngo ingorane ya politiki ntabwo tudahuzana mu mahorange twebwe ku bwacu ingorane za politiki ni ingaruka mbi y'ubu bukene ubwo bukene nabwo buriho kubera iki kubera hatari itunganywa ryiza ry'ubutunzi bw'igihugu inyishu ririhe ni habe abalideri b'igitangaza batunganya ingene igihugu cyotera imbere babitunganye hama babiyage n'abantu bemere bake babiyage washakira igitabo nicyo cyose umwana abantu miliyoni 12 gutogezeko naho cyose umwe abashika amajana 3 bohindira ibitari bike niba abikora abo bantu bimwe twavuga erege igihugu mu myaka 5 hazokwama haba amatora kandi bidaciye mu matora abo bantu biteka ntibazohashika
murakoze
bitegereze guca ngaho hama bagwanye ubwo bukene hama zanduru za politike zihere murakoze
ubundi aduteye akama ku telefone ni Manirankunda uratwumva
yego ndabumva cyane
mutubwirire indi zina naho muhamagaye muri
ni Obedi hano i Burundi
mufite ikibazo cyangwa intererano
ni intererano amicyo bashaka guterera si kindi ni iki cyerekeranye n'ubu bukene dufite mu Burundi nibaza ko kugira ubukene buhave ni uko hoba ukumvikana mu biganiro byo baje mu Burundi bakumvikana hagisho bahurije ko urana ko nk'ibihugu byo hanze byarabifasha u Burundi ariko ubu byarahagarize kumva yuko hari amatati mu Burundi rero nuko bahuriza hamwe hama bakabona gusubira guhuza na bya bindi bihugu bigashobora gufasha obereze kugurura ku buryo nyene amahantu z'amadepanse atanagorana ivyo vyotuma ubukene mu Burundi bugabanuka niyo ntere yanje nari mfise
murakoze muhavuga kuri iki Francis
avuga ibimani rankunda avuga ibintu byiza mugabo ntibifatangana gutya iminsi yose iyo abantu bariko barabikora agira ngo abantu nibumvikane ubukene buhave ngo hamahaze imfashanyo twebwe turifuza ko abantu bayaga bakumvikana abavukana kirazira ko baje kuryana ntaho byakabonetse abarundi nibamenye kuyaga nibamenye gusubiza inkota mu gubati bakundane ico kirukwacu n'icyo gituma muva mu bukene oya kugira muve mu bukene hakeneye imigambi idasanzwe yo gutunganya ubutunzi nibyo turi mu bukene mwene ubwo ubw'umutwe ibihugu bizoguma bidufasha muganda aho byoguma bidufasha no ubwira ngo ubukivuge ubuce bundi kuva cyikukiye twamwe turonka ifashanye twakiye dutera imbere habe namba nibaza yuko uruhara rw'ibifashanyo hagati y'ibihugu n'ibindi ruragumaho kuko twe turakeneye ibyo badufasha byobaho mugabo kugira igihugu kive by'ukuri mu bukene nashaka ko manyira nkunda n'abandi bose bagerageje kubaza ibibazo bumva uruhara rwabo no gutora indongozi zidasanzwe muri iki gihugu ni mwebwe nyine hanyuma abo bantu bategura ibyo bintu twe twaragize isemo turajyana iyo migambi nibayisome hama bayunganire hama bumve igituma tuzova mu bukene iki gihugu ntigikenye kumwe yabivuga y'idefense iki gihugu ntigikenye namba ntigikenye namba matungo gikenye umutima gikenye ubuntu ubwo tukwiye kurondera hama tukigira igihugu cyiza kuri bose
umuntu yitegereje mu bice bitandukanye byo ku isi aho ibihugu byashoboye gutera imbere muri kahise mu ntango ntivyari byashitse ku ntambwe aho bigeze nk'ubu byaciye mu guhindura ivyiyumviro n'ingendo haba ku bategetsi n'abanyagihugu kwire bashike ku iterambere bashitse ko ubu ivyo bikaba bitari bibonekeza mu turere nka Afrika nikihe muri iryo huriro ry'ivyiyumviro ryanyu Movement Orange mona gikenewe canke mubona hazogera ari bizoshika ryari ko ivyo vyiyumviro n'ingendo bishobora guhinduka kugira iyo terambere muri ko muravuga rishoboke ryaba iryo butunzi na politiki
ego cyane Fidele mu bisanzwe umuntu aranze muri kino gihugu cyacu sinzi hari abase nk'imyaka ijana igihugu n'igihugu cy'iwacu ntushobora kukigenera gutunga no kuja mu itekane mu buzima bungana n'ubw'umuntu kuvuga yuko je sindo tangu igihugu cy'u Burundi kizoba neza ngo mu myaka ijana kuvuga yuko ibyo mvuga bimwe kizobishika ko Jesus Francis ntagihari kugira rero bikunde nuko numva yuko ntariko ndagi inyungu y'ibyo mvuga ahubwo nifuza ko abana banje ndubundi umunsi ndafite umwana afite imyaka 16 niko ndibaza nti mbega uwo mwana mu myaka 20 imyaka 30 je n'abacika imyaka 70 azoba ari kakoriki nico ndiko ndiyumvira iri byiyumviro rero sindiko ndabigira kubera ngo amatora ya 2022 sindiko ndayagira kubera ibizobejo ariko uno munsi nyene ndibaza ko hari intambwe yoba gushikejo iriho igihe rero dufite abanyapolitike babona hafi babona byo ibibaraba mu myaka yabo gusa ibyo zoshobora gushika ariko turavuga
reka imbere yuko turangiza amasaha ariko atera aturangira na dufise Fiston ku telefone Fiston uratwumva Fiston ntawe dufise ku murongo wa telefone hanyuma mu kurangiza nikihe mu kindi cyumviro cyanke ya cyumviro mutoba mwaronse akanya kugushikiriza kubijanye n'intumbero y'umu ya Movement Orange iryo huriro ry'ivyumviro ryanyu
yego cyane urakoze Fidele twebwe twarasiguriye abantu kenshi yuko Movement Orange si umugambwe Movement Orange ni dufise intumbero yo kumva yuko umuntu wese yigenga mu byo ari karavuga ntaje kubaza ngo hariho umugwi w'abahanaka ngo uzobikora mwama mubona ko imigwi ishingwa bukeye igasambuka abayirimo bakaryana gushika aho bamarana umwe munsi twariko turibaza tuti mbega turashobora gufasha umuntu wese ahahagaze Uburundi buburimo abantu 12,000,000 abazoja gutora abashika 2,600,000 umwe wese arindira uharagwiwe w'ibyo yokora kugira ngo eje ibintu bishobore kugenda neza turiko turibaza rero yuko twegaho tugeze tugomba gufasha abantu tugomba yuko ikomine yawe ejo muze widoge ngo itwagwa n'umuntu atakubaha atakumba turakunda kuvuga cyane ibyerekeye ikoreshwa ry'amahera ya leta bamwe ntibazi yava n'abayakoresha bamwe ntibazi ingene aboneka turipfuza ko abantu benshi abakuru n'abato bose baca bugufi twigishanye nta n'umwe azi byose mugabo turibaza ko ubuke buke bishobora kugira icyo bimara hanyuma ibiyago nk'ibi bidugije uburongozi bwiza ejo ntituzotwagwa n'abantu abari bo bose nimba uno munsi abahagiye bumva ko bafise iryo teka ryo kumva ko bakomeye nibugurure bonye n'imitima yabo bagira bati turiko turafasha kugira ngo iki gihugu cyacu aho tutazoba tukiringa ahantu tuzohagume ndibutsa benshi iyo burya ushaje ugeze ku myaka 70 uribuka ibyabo bato ibyo nibageraho ibyo badiko nibo bazoronka ibyo bagukoze ubyibaze ndetse n'ubu byo kuvuga ibindi abantu nibashire mu
kigati
mbego no munsi
murakoze
aba ariko barakura
abo
bari muri za kaminuza
Francis murakoze amasara tujanye
tutashobora
murakoze murakoze yari umutumire wacu Francis Rohero twako turavuga ku migambi yihuriro ry'ivyumviro byiwe gitwa Mouvement Orange twadushimiye nabashoboye kudutera kamo muri iki kiganiro muri sanga tuyifurije rero ibihe byiza.